Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibiki 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 naho ku rubuga rwa internet tukumvikana kuri www.radioyacu.com. Mwaramutse neza nshuti, muduteze amatwi hano muri studio ya 5 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema uyoboye ibigano by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Ndyo mugambi wazya mbabura uje hageze cyane mbere nkasaba yuko numa 10 atarashikirwa yogerageza akaronka izo mbabura kuko umugambi mwiza kubijanye n'ukingira ibidukikije.
Uwo ni Jean Marie Hatungimana, umugenzuzi w'amashyamba no kurengera ibidukikije mu ntara ya Gitega, avuga ku kamaro ko gukoresha imbabura zikoresha inkwi nkeya mu kurengera ibidukikije. Iyi nkuru n'izindi zirimo imikino mu karere k'ibiyaga bigari turazigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Edi, ndamutse n'abariko baratwumviriza. Umushikiranganji wa mbere w'intwaro mu gihugu hagati muri Misiri yatangaje ejo ku munsi w'Imana ko hafashwe abakora iterabwoba 13 bariko bategura ibitero ku bakristo no ku nyubakwa za leta. Ivyo bitangajwe mu gihe hari haheze indwi imwe gusa umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu wihaye inkumbi mu kwica abakristo 45 bariko bahimbaza umunsi mukuru w'ibisandasanda. Iryo tangazo ariko ntiryatomoye aho ivyo bitero byari kuzobera. Uwo mushikiranganji yatangaje ko mu ntara za Alexandria na Beheira ni mu buraruko bwa Misiri abajejwe umutekano batoye ibibanza bibiri byakoreshejwe mu gukora ibisasu kandi hanabikwa n'ibigwanisho. Ubwo bwicanyi ku bakristo buba mu gihe umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francis ategekanya kugendera Misiri ku matariki ya 28 na 29 z'uku kwezi kwa kane, urugendo gushika ubu Vatikano ataco iravuga ku bijanye no kurusivya. Abategetsi ba Turukiya batangaje jo ku munsi w'Imana ko umugambwe uri ku butegetsi watahukanye intsinzi aho abanyagihugu bemeje ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro rizoha ububasha burengeye Perezida Recep Tayyip Erdogan. Ibinyamakuru vya leta vyatangaje ko abatoye ego barenga 51% kwijana mu gihe abatoye oya bari munsi ya 49%. Umukuru w'umurwi ujejwe amatora yemeje ibyo biharuro acatangaza ko ibiharuro ntabanduka bizotangazwa mu minsi 12 iri imbere. Erdogan yatangaje ko ivyo bizotuma abasirikare batazongera kwivanga mu vya leta. Bisigura kandi ko inama nshinga mateka tabubasha izobikimufiseko. Umushikiranganji wa mbere n'abagize leta bazoca bakurwaho. Erdogan niwe azobafise ububasha bwo kugena abandi bashikiranganji kandi ni nawe bazoha raporo, ni nawe kandi azoshinga amafaranga leta izokoresha. Tukivuga kuri iyo nkuru, umuryango umwe bwa Buraya wasabye leta ya Turukiya kurondera inzira yo kumvikana n'abatoye oya mu gihe cyo gushyira mu ngiro ibyavuye muri ayo matora. Mu itangazo ryasohowe n'umukuru wa komisiyo y'umwe bwa Buraya Jean-Claude Juncker ujejwe imigenderanire Frederica Mogherini hamwe na Johannes Hahn ajeje kwagura uwo muryango, abo bategetse ko ari batatu bashikirije ko batewe impungenge n'uko perezida agiye kuzotwaza umukazo. Umwe bwa Buraya busaba leta ya Turukiya kutirengagiza amakenga yashikirijwe n'abatavuga rumwe nayo yuko amatora yabayemwo ubusuma ndetse n'ubundi bunenge. Ku ruhande rwiwe, umushikiranganji wa mbere wa Denmark Lars Løkke yatangaje ko ibyabaye muri Turukiya bitangaje aho demokarasi yakoreshejwe mu kwica demokarasi. Amakuru kuri Leta Zunze za Amerika icegera cy'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze za Amerika Mike Pence ariko arakomeza ubucuti Amerika isanzwe ifitaniye na Korea y'Epfo inyuma y'amasaha make Korea ya ruguru igerageje ikindi kigendajuru kitabashije kuguruka. Urugendo rwa Pence muri Korea y'Epfo rugamije gusigurira Ubuyapani, Indonesia, Australia na Korea y'Epfo umukenyuro mushasha wa Amerika wo kuremera Korea ya ruguru no kuyisaba ngo ivavanure n'ibikorwa byayo by'ibirwanisho bya nikleyere. Nta byinshi bizwi kuri uyo mukenyuro mushasha wa Leta Zunze za Amerika. Perezida Donald Trump yatangaje ko ashimishwa n'icyifuzo cyo gutezurira Ubushinwa mu bijyanye no guhanahana ibidandazwa mu gihe bwofasha kugondoza igihugu cya Korea ya ruguru. Abasirikare ba Iraq bagirije ejo ku munsi w'Imana umuhari wa Leta ya Kisilamu ko wabateye ibigwanisho by'ubumara mu rugamba barimwo bwo kwigarurira igisagara cyose cya Mosule. Abategetsi ba Iraq ntibatanze insiguro ku bwoko bw'ubumara bwakoreshejwe ariko bavuze ko atabakomeretse bikomeye. Umuhari wa Leta ya Kisilamu nawo ntacyo urashikiriza kuri ibyo birego. Abasirikare ba Iraq bageze mu kwezi kwa gatandatu mu rugamba rwo kugerageza gusubira kwigarurira igisagara cya Mosule. Mu ntango z'uyu mwaka niho bafata ubuseruko bwa Mosule, ubu naho bakaba bariko batumbera igice cy'uburengero bwa Mosule.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Aloyce Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu mwaka ushize abanyeshuri barenga 180 mu Burundi nibo batsinzwe ikizamini kibaho uburenganzira bwo gukomeza igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye post fondamentale mu Gifaransa. Abenshi muri bo bahisemo gushaka imirimo kubera ko batemerewe gutegerereza ku mashuri imbere y'uko basubiramo kugerageza ikizamini uyu mwaka. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza yakurikiranye icyo kibazo aratugezaho inkuru irambuye.
Kuri muri komine mukaza hagati mu gisagara cha Bujumbura umusore w'imyaka 15 ariko arakinjika yongera yoza ivyombo numwe mu banyeshuri barenga 180 bananiwe ikibazo kibaho uburenganzira bwo kubandanya igice cha kabiri cy'amashuri yisumbuye poste fondamentale mu Gifaransa. Twashimye kumwita Yeronimo. Uwo muyabaga avuga ko yashimye kuva mu ntara ya Rumonge mu manuka bw'u Burundi aza gukora akazi k'ikiboyi nubwo atariko yifuza.
Cyo bwa mbere nkitangura kuyiga narakurikira mwarimu baratubaza uti ushaka muri kazoza kuzubiki nari narishingira igishinga nari nkeneye kujya umuganga nkeneye kujya umukuru w'ibiro kanaka.
Yoni masigura ko tubahirijwe mu kazi kiwe
karaguye kweri kuko hari na ukora nabi bagagutuka cyane na wakora byinshi byose bakagutuka kumvira amashuri yanze ndahevye ngo nze gukora bino bintu kanka ku mutima kwe nkacoma niyumvira ese nosubira ku ishuri nkanze nkamira nk'abandi mu ndi n'ukumbonye n'abandi bagiye ku mashuri ukuri kuri numva agahinda mu mutima.
Aho gahinda nako mwigeme twashimye kwita Kanyange w'imyaka 19 aturuka mu ntara ya Mwaro hagati mu gihugu nabo nyene afise. Twamusanze muri komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura.
Ikaraguye basha ugutubika koriki genuzaniki bakagutumagenza n'amatari anubu imvura yaguye bakagutumagenza n'iriki mu kivura kiganakira kunyagira nyumba samahigwa ndagakora nyine nakundi nunokori ndagakora nyine.
Kanyanga na Songwa kubona atazoshobora gufasha umuryango wiwe nk'uko wabyifuza.
Ababyeyi banje bari bazi ko ndiko ndiga nzobafasha mu buzima bwabo ibyo byamaye kuva bitaza ubu tuba tugeze kuhura abana benshi n'ubu tuba twinjiye mu mwaka w'icumi. Ndumva nyine agahinda kandi ndababara mu mutima mva kubera nzitaza navuga ati n'umwanya wanjye nataye ndiko ndiga nkaba nagarukiye mu w'icenda.
Uwo mubabaro w'abo bana n'ishirahamwe ry'ababyeyi niwo rifise. Severin Nyamuyenzi umunyamabanga waryo.
Biratubabaza iyo tubonye abana twikokore kugira ngo bige babandanye bijanye n'amashure bakagaruka umuvyeyi wari we wese muri twebwe yamashaka yo kumwana wiwe atera imbere mu mashure biratubabaza nyene nta muvyeyi numwe bitobabaza ingaruka mbi nuko uwo mwana adashoboye kuca akurikiza ivyo bamwigishije muri fondamentale kugira ngo ashobore kwitunganya kurima neza ashobore korora neza ashobora no gushikirwa n'impanuka zimwe zimwe ari tuvuga ari nk'umwana w'umwingeme eka n'abana b'abahungu bagahava baja mu byo kunywa n'ibiyayura mutwe ivyo ni ibintu bishobora gushika
kugira ntibishike umukuru w'unani ruhande hagati y'akabana Fenade basaho vyega bose kwiga inzira zose zishoboka zo kuvyirinda Jacques Nshimirimana
gambere nuko abajejwe iki kibazo bogihagurukira cyane bakiyumvira inzira zose zishoboka zo gukingira ababana bagiye kwicara muhira bishoboka leta ikabiremerera ababana baba bayobewe ko barindirira ku mashuri mu kurindira yuko amasantre akwira igihugu cyose kuko gushika ubu ku masantre 243 mu gihugu cyose yari yitezwe 111 niyahari muri 111 80 gusa niyo ashobora kwa akira abanyeshuri kandi nayo 80 nayo hari mu gihugu cyose afise ikibazo cabigisha n'ibikoresho
naho zitobayizo ntambamye bamwe mu bana bayobewe nka Kanyange bamaze guta ivyizigiro
ige nari ku ntebe y'ishuri nararonkwanya wo kwiga wo gufatikaye ubu naho mvuga ati ngiye gukora atanikaye ndiko ndafata atani umwimenyerezo ndiko ndakora nonumva babona bangiye gukora iki utani umwanya nyene uko nyene
Yo ni muna Kanyange ubu babona kazoza kabo mu kwigwanako badandaza utuntu duto duto
nkuko ndazimye kuzino guteka niyo naronka agashahara musha na ubujyo ndonde rutundi tuntu hari ya ruguru nzodandaza nk'akabutike nyine utwo kujya nkuko ino ndabimenyereye n'ingena abandi bazabaragwa
Imana imeza giye no shobora ndose nakatayiki wanje no gukora cende so untera kafasha gatano no kwicara nikora ibyiwanje nashaka kudandaza itomati ibirya ibintu buto buto ibitunguru ipwa ibifuye nayo byose nafa kugira nyene ubuzima ntuze Imana butangira
ariko rero nshimira Imana afite amakenga afatiye ku myaka y'urwo rwaruka
imyaka bagezemwo imyaka barimo leta n'abavyeyi n'amashirahamwe nka yacu nitwe dutegerezwa kuba bahafi kugira ngo tubigishe tubahimirize bumve yuko nabo bategerezwa guharanira uburenganzira bwabo bategerezwa kubaho ubuzima bwiza kwibaza yuko umwana ahejeje formation y'amezi atandatu umuvyu gushona kuba harabaho arashobora kwitunga ariko twebwe iki turaje ishinga kuri ico kibazo ni igice gitoyi cabana baba batanguye mu mwaka wa mbere batarashikana imyaka 7 kuko abiyumviriye system bafashe yuko abana bose bashika mu mwaka w'9 barenza imyaka 16 novuga barenza imyaka isabwa n'amategeko mpunza makungu kugira ngo umuntu ashobore kuja gukora akazi akariko kose
mu gutunganya umugambi mushasha w'inyigisho mu mashuri yisumbuye na mato mato ari kibazo cha Concours National cyakorwa mu mwaka wa 6 ubikorwa mu mwaka w'9 leta yisunze ibintu bibiri kugabanya ibitigiri by'abana bayoberwa hamwe no gushira mu ngiro umugambi wo kunagura igisata cy'indero ibihugu bitari bike bikiri mu nzira y'amajambere n'Uburundi burimwo byiyemeje gushika ko mu mwaka w'2030 eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Abagore bibumbiye mwishyira hamwe gira umwete muri komine ya Bugenda na intara ya Gitega bamaze kwigishwa ubuhanga bwo gukora imbabura zikoresha inkwi nkeya abo bakenyezi bavuga ko izo mbabura zizabafasha kubungabunga ibiti dore ko ari byo bari bamaze iminsi bakoresha guteka ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Sabimana mu ntara ya Gitega
Kumfashanyo y'ishirahamwe gita ibifungurwa ku isipamu abakenyezi barukiye mu ishirahamwe gira umwete muri komine ya Bugenda intara ya Gitega barigishije ubuhinga bwo gukora imbabura zikoresha inkwi nkeya bamwe muri abo bakenyezi babwiye ijwi rya Amerika ibikoresho bakoresha ariko kandi baremeza aho zikora ari igikorwa gisaba ingufu muzikora mu biki
tuzikora mu bicericeri n'ibumba n'ibindi bintu bitwa ngo bruyo nibyo bintu bazikoresha
ziraruhisha gose kugira uponde ibumba ulivange n'igicericeri hanyuma ulikate byose bihwa binwane hanyuma ushire nyabumba mu iforoma kugira uyikureyo biraruhisha gose bisaba utugufu
Hakizimana na Maria n'umwe mu bakoresha iyo mbabura mu gukinjika arashingira inayo mbabura ko ari ngira kamaro
akarusho narasanze nk'inkwi zahora zikora ku mashiga nk'izahora zihisha ibiharage ubu uzirashobora guhisha ibiharage n'ingereko zahora ziteka ibiharage byonyene ubu sino bankishoye gucana ku mashiga kubera narose yo mbabura kugira afisa kamera kanini gose nta nkwi nyinshi twara akarusho kubidukikije umuntu yahora cana nkwi nyinshi ugiye nko gutema nk'inkwi nka zibiri ugasanga uzicanishije imitsi nk'ibiri nyene mugubu uwatemye nk'ibiti nka bibiri urashoboye kubicana nk'indwi zibiri kubera itwara inkwi zikeye gose ikibazo cy'inkwi naho ndakigira mugubu unaho no bafise dukeye ndashoboye gufatisha umucango nka cana kuko ziguma zihije
Liberata niyo nkuru akoresha iyo mbabura aremeza ko abakenyezi bari mu bonono ibidukikije bariko barasenya akavuga ko iyo mbabura izofasha mu kingira ibidukikije
Kamaro je nasanze muri gabaura ya kijambere na mashiga ya kijambere Ufise dukwidukeye urashoboye guhisha bitagoranye nk'ibiharagura urashoboye kubitekesha nk'ibisate bitanu ugashusanga no gusigara birasigaye ni ya mbere gose ikibazo cyo gusenya kiroroshe cyane kubera nshenye umuganda amenya yuko nzozicana indwi yose
Yohani Maria Hatungimana umugenduzi w'amashamba no gukingira ibidukikije mu ntara ya Gitega aremeza ko izombabura zizofasha cyane mu gukingira amashamba ya leta
ujya mugambi wazambabura uje hageze cyane mbere nkasaba yuko no makumi atarashikirwa yogerageza akaronka izo mbabura kuko numugambi mwiza kubijanye ubukingira bidukikije nibaza ko ari umugambi mwiza gose mbere dukwiye gushimira abariko bafata mu mugongo n'abariko bashira mu mongiro kuko bizofasha cyane kugwanya ubusuma bw'inkwi kugwanya ubusuma bw'ibiti cyane cyane kuko ibiti bibangamiwe n'ibiti bya leta ivyo abantu byo byo busanga babicungere ariko ibiti bya leta biri n'ivyo bigera migwa cyane rero twiye kujya mugambi turawushima cyane kuko umugambo ugiye kudufasha mu kugabanya abantu bazokoresha inkwi mu guteka
abakenyezi bakora izombabura bavuga ko muri kazoza ka hafi basa umugambi wo kugwa izombabura kugira ngo abazikeneye bazironke bitabagoye ibe iyo mbabura akaba ari amafaranga 5,000 y'amarundi ibugendana mu ntara ya Gitega Fidel Antoine Nsabimana Ijwi rya Amerika
komeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya sport n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari reka duhere mu Rwanda twayateguriwe na Jean-Claude Munyandinda
mu mpera z'icyumweru gishize championnat y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wayo wa 23 ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino itanu Ikipe ya APR FC yatsinze Sunrise igitego kimwe ku busa mu mukino wabereye ku kibuga cy'Inyagatare Musanze FC yanganyije na AS Kigali igitego kimwe kuri kimwe kuri Stade Ubworoherane i Musanze kuri Stade yo ku Kicukiro Ikipe ya Police FC yatsinze Pepinieri FC ibitego bine kuri kimwe Ikipe ya Bugesera FC yatsinze Amagaju FC igitego kimwe ku busa Nyamagabe Espoir FC yatsinze Kirehe FC igitego kimwe ku busa kuri Stade Kamarampaka i Rusizi Ejo ku cyumweru habaye imikino ibiri kuri Stade Huye Butare mu ntara y'Amajyepfo Mukura Victory Sport yatsinze Marine FC igitego kimwe ku busa mundi mukino wabereye kuri Stade Doramitie kumena Etincelles FC yatsinze Kiyovu Sport igitego kimwe ku busa umukino wagombaga guhuza Gicumbi FC na Lyon Sport warasubitswe kuko Lyon Sport yari yaserutse mu mikino y'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 23 wa shampiyona Lyon Sport iracyari ya mbere n'amanota 55 APR FC ni ya kabiri ifite amanota 47 ku mwanya wa gatatu turahasanga Police FC n'amanota 46 Ikipe ya kane ni AS Kigali ifite amanota 48 Musanze FC iza ku mwanya wa gatanu n'amanota 37 Ikipe ya gatandatu ni Bugesera FC ifite amanota 36 ku mwanya wa karindwi turahasanga Espoir FC n'amanota 30 Etincelles FC ni ya munani ifite amanota 29 ku mwanya wa cyenda hari Sunrise n'amanota 26 Mukura Victory Sport iza ku mwanya wa cumi n'amanota 26 nayo Ikipe Amagaju ni ya 11 n'amanota 25 ya 12 ni Kirehe FC ifite amanota 25 nayo Kiyovu Sport iza ku mwanya wa 13 n'amanota 22 ikipe ya 14 ni Marine FC ifite amanota 19 Gicumbi FC ni ya 15 n'amanota 18 ku mwanya wa 16 ari no wa nyuma turahasanga Pepinieri FC ifite amanota 12 n'umwenda w'ibitego 23 muri gahunda yo gushishikariza abaturage bo mu mujyi wa Kigali kwitabira siporo kuri bose ibikorwa byo kwigisha imikino ngororamubiri inyuranye birakomeje umwe mu barimu b'imikino babigize umwuga aradusobanurira aho iyo gahunda igeze
nitwa Mukasa Nelson igikorwa cyacu cyo cyakorwa muri stade hariya muri stade neza muri VIP aho ngaho hari sare yacu ya gym ya siporo niho niho ikicaro cyacu cyo kwigisha siporo kiri twigisha ibintu bijyanye na piscine twigisha ibintu bijyanye na gym twigisha ibintu bijyanye na aerobics twigisha ibintu bijyanye na n'imirire twigisha ibintu bijyanye na massage abanyeshuri baza kwiga mu byukuri ko umubare uragenda wiyongera umubare w'abigishije izo sport umubare wagiye wiyongera mbikangura urubyiruko ahantu hose usanga nkora amanama n'urubyiruko nshaka urubyiruko mbakangura kugira ngo mbabwire ukuntu sport ari nziza ibintu sport igeza ku muntu sport ituma abantu bagira ubusabane sport ituma abantu bakundana sport uyibonamo ishuti sport ibamo urukundo sport ituma ugira ubuzima bwiza nkaba nkangurira abantu kugira ngo abantu bitabire sport ibyo byose bibagereho
uyu Nelson Mukasa ni nawe uyobora imikino ngaruka kwezi ibera hirya no hino mu mujyi wa Kigali muri gahunda ya Car Free Zone icyo gihe abantu banyuranye bahagura ubuga bagakora sport bisanzura mu mihanda itarangwamo imodoka yari Claude Munyandinda I Kigali
naho mu Burundi amakuru ya sport n'imikino yo twayateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya America Evariste Nzikobanyanka
Iganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere yarigeze mu mpera zindwi ku munsi wa 26 w'iganwa no kuvuga ko risigaje inkino zine kuri buri mugwi ku munsi wa gatanu habaye urukino rumwe ku kibuga citiri umungano wa Ludovico rwa Gasore rwahuje umugore Interstar w'i Bujumbura na Magara Star wo mu Rumonge ugo rukino rwarangiye ku ntsinzi ibitsindo bibiri vya Magara Star ku buso bwa Interstar kuri uyu wa gatandatu habaye inkino zine zibiri mu gihugu hagati n'izindi zibiri mu gisagara cya Bujumbura kuri stade yo mu Ruyigi mu Giframbo d'Oreste wo muri ntara watsinze Olympic Star mu Yinga ibitsindo bibiri ku busa kuri stade Peace Park Stadium y'Imakamba Aigle Noir wo muri ntara watsinze Musongati w'Igitega igitsindo kimwe ku busa ku kibuga citira umungano rwa Gasore hari itezwe inkino zirimo imigwi itatu iri kwirwanira ikibazo cya mbere mihiganwa y'uno mwaka igihe cy'isaha 8 hatanye mu mitwe Lidari Dike Bonus Super for Africa na Messager Bujumbura urukino rwarangiye iyo migwi inganya ubusa ku bundi igihe cy'isaha 10 naho hatanye mu mitwe Vitaro na Atletico Olympique urukino rutari gworoshe kwagiye kurangira iyo migwi inganya igitsindo kimwe ku kindi umugwi Lidari Dike waraye kuri wa gatandatu mu kibanza cya mbere n'amanota 56 mu munyereza uwo mugwi Emmanuel Wanguiha ati umugambi ni wa wundi no gutwara igikombe cy'uno mwaka
twe umugambi urabandanye wa wundi nakubwiye yuko tugitangura match objectif winje mu cyicaro cya mbere ni club champion icyo nicyo objectif dufise
kubona rero Vitaro na Atletico banganije bibahaye ingufu
biduhaye ingufu cyane gose nicyo gituma ubona ko tugiye gutegura asi dusigaje match zine zine fwe ko izo match tuzitegura gusumbya izo twateguye kare
Yeah. Message Bujumbura yababujije gutsinda uno munsi habuzike.
Je ni baza yuko umupira twakinyo uno munsi nubwa mbere ndawubona. Nubwa mbere ndawubona avete umupira bakinyo minota 90. Ubwo uno munsi twe twakinyo minota 60. Sinzi yuko uyo mupira petetre numuhagarikizi vraiment ntavyifashe monese.
Abakinyo byo mari mwasezeranye babikoze.
Oya abakinyo murashobora gusezerana ibintu ugasanga rimwe na rimwe barabikora rimwe na rimwe ntibabikore. Urabona ko ari habaye amantije menshi cyane mu kibuga. Umukinyi wa Big Message Bujumbura agize ikosa agwa hasi yamara nk'iminota 10 ugacusanga umupira vraiment umupira no musi ni warubere
twabonye Message Bujumbura kuva ugitangura urukino wagunye ukinira mu gice cy'ikibuga cyawo habuze iki kugira ngo mukenyure urukino rwa Message Bujumbura
bo ikintu cyabuze ni manque d'experience y'abakinyi bamwe bamwe bari mu kibuga cyacu nico cyabuze afete uno munsi yari match yo kurondera amanota 3 habuze experience
mu kibazo cha kabiri hari Atletico Olympique na amanota 58 inyuma yo kunganya na Vitalo umumenyerezo wa Atletico Omar Ntakagero nabo nyene yifuza ko mugwi wiwe woba uwa mbere
nibaza iyo dutsinda byari kuba byiza gusumba ko twaje dushikira Lidia Didike kandi nibaza ko byari kuba byiza gusumba mugabo urumva bitanze bo ngene ginjiye ngira mwabibonye mugabo nibaza ko Ranzumene yabonye ko atari orije uko twe twabonye twabonye ko mengo harimo akantu ka orije mugabo urumva ni umupira urakina gushika umunota wanyu muhe
ariko asigaye inkino zine umugambi ni wawundi muguma mu rwandira ikibanza ca mbere Atletico Olympique murafite icize
twe tuzoguma dukina champion gushika ihere nuko twakinye no munsi tugiye kwitegura uru match kuri kira ya samedi tuzoshiramo uko bicobe ko shiramo ingufu amaturabe ikivamo
umugu Vitaro nabo waraye kuri wa gatandatu mu kibanza cha gatatu na minota 52 inyuma yo kugombora igitsindo wari watsinzwe na Atletico Francis Haringingo amenyereza Vitaro nabo nyene naratacizere ko mugwiwe ushobora kuba uwa mbere.
Shampiyona iracyahari, hasigaye inkino zine, tuzoguma tugwana gushika ku munota wa nyuma, kuko urabona ko hasigaye amanota 12, bakaba dusumbya amanota 4. Ha, urumva nta kirapfa, shampiyona iracyahari, ningene muri kumuraraba mubona shampiyona igoye. Ama ekipe yose akomeye hari adashaka kumanuka, ayandi akagwanira igikombe, ayandi akagwanira classement. Urumva yuko shampiyona gushika kugatsika nyuma bitoroshye.
Muri vitaro muri ko mugwanira iki?
Tuko tugwanira igikombe, turako twoba abambere muri shampiyona, kuko urabona ko dufite retard ya 4 points ku mugwi wa mbere.
Kuri Uwimana habaye inkino zitatu kuri stade Agaseke Ngozi, Le Lier w'Ibujumbura watsindiye muhira ngo zisite igitsindo kimwe ku busa. Ibujumbura ku kibuga citira umuganwa Ludovico Gasore igice cy'ayo munani umugwi Message Ngozi watsinze umugwi wa gisirikare Muzinga igitsindo kimwe ku busa. Igihe cy'isaha y'icumi hatanye mu mitwe Buja City umugwi wa Meriya Bujumbura na Rusizi FC mu ntara ya Cibitoke. Buja City watekereje Rusizi ibitsindo bitatu ku busa umugwi wa gisirikare Muzinga. Niho hanyuma uri mu kibazo cya 16 ushobora gukoroka mu cicaro cya kabiri atagihindutse, ni mu gihe ufatwa mu mugongo n'abasirikare bose b'igihugu. Ibujumbura ibaritsinze ko banya nka ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu kiringo cy'imyaka 20 irangiye, igice kinini cyo muri Afrika mu buseruko kirageramiwe n'ingaruka z'uruzuba. Ibyo byaragize ingaruka zikomeye ku mwimbu, ku bitungwa n'ibiciro by'ibifungurwa n'ububabare bw'abantu imiliyoni n'imiliyoni. Muri uyu mwaka imvura yabaye nkeye cyane. Ibyo byarunyuwe n'inkurikizi z'uruzuba mu karere k'ihembe rya Afrika, cyane cyane muri Somalia, Ethiopia na Kenya, aho abantu miliyoni 15 basinzikajwe n'inzara. Umugambi The Famine Early Warning Systems Network uhabwa amafaranga n'ibiro vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe iterambere mu makungu USAID, hamwe n'umugambi ujejwe kugwiza ibifungurwa muri Somalia, vyaragabishije ku ngaruka z'uruzuba n'inzara muri Somalia. Bimenyesha ko igice cy'abanyasomalia miliyoni 12 n'ibihumbi 300 bageramiwe n'inzara. Ibice biberamwo uburimyi n'ubworozi byo mu manuko bw'igihugu n'ibice biberamwo ubworozi byo mu buraruko bushira ubuseruko byarasinzikaye kurusha ibindi bice byo muri Somalia. Mu kiringo cy'imyaka irangiye, ikibazo cy'ibifungurwa cyagiye kiragabanuka muri Ethiopia. Igitigiri cy'abantu bakeneye imfashanyo cyaragabanutse igice kuva mu mpera z'umwaka w'2015. Yamara imvura yarabuze mu kwezi kw'icumi n'ukwezi kw'12 mu mwaka uheze. Inkurikizi z'uruzuba zaribonekeje mu ntara zo mu manuko no mu manuko bushira ubuseruko. Abarimyi n'aborozi batari bashoboye kuva mu bibazo by'uruzuba rw'imbere yaho basubiye gukenera imfashanyo. Ku bwa Leta y'igihugu cya Ethiopia n'abayifasha, abantu miliyoni 5,600,000 hagati ukwezi kwa mbere n'ukwezi kw'icumi na kabiri muri uyu mwaka w'2017. Igihugu cya Kenya nacyo nyene cyarageramiwe n'inkurikizi y'imvura idahagije mu kiringo cy'imvura kiri hagati y'ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa gatanu, hamwe n'ukwezi kw'icumi n'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'2016. Mu bice bimwe byo mu buraruko bw'igihugu cya Kenya, ibice 70% by'amasoko y'amazi biza byarakamye. Abanyagihugu bakaba baza bageramiwe n'inzara. Umugambi The Famine Early Warning Systems Network wamenyesheje mu kwezi kwa mbere ko hamwe hatoboneka imfashanyo iboneka ku kibazo cy'inzara gishobora kwibonekeza muri bimwe mu bice byageramiwe n'uruzuba muri Kenya mu mezi ari imbere. Gushika ubu muri uyu mwaka, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zariyemeje ku vyerekeye gutanga imiliyoni 282 y'amadolari agenewe imfashanyo yihutirwa mu karere k'ihembe rya Afrika. Amerika isaba ibindi bihugu bikorana mu makungu kwifatanya nayo muri ako kigoro.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwarimu, duteze amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Uwabishyize hamwe ni Fatuma Alimas Kalala, amakuru mwagejweho na Aloise Bigirimana, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.